Ibyanshuriwe Yohana ikigabane cy'icumi n'umunani. Hanyuma y'ibyo mbona uwundi mumarayika amanuka avuye mu ijuru afise ubutware buhambaye, isi ibonesherezwa n'ubwiza bwiwe. Asemerera n'ijwi rirenga ati:
kiraherengeteye Babuloni cya gisagara gihambaye, bicitse ikibanza cy'abadayimoni, aharindigwa impwemu zihumanya zose, aharindigwa ibisiga bihumanya byanka byose. Kuko amahanga yose yanyoye umuvinyu bizo burake bw'ubusambanyi bwiwe, kandi abami bo ku isi basambana nawe, abadandaza bo ku isi batungishwa n'ubwinshi bw'ibihinda byiwe.
Numva irindi jwi rivuye mu ijuru rivuga riti:
bantu banje, nimuviwe kugira ngo nimufatanye n'ibyaha byiwe, nimuhabwe ku byago byiwe. Kuko ibyaha byiwe byarundanijwe bigashika ku ijuru, kandi Imana yibutse kugabitanya kwiwe. Umugirire ibihwanye n'ibyo yagiriye abandi, umugerere kabiri ibikwiranye n'ibyo yakoze. Mu gakarabo yavangiyemwo mumuvangiremwo kabiri. Nk'uko yihimbaza akigirira ibihinda, aba ariko mumuha kubabazwa agashinyaguro no kuboroga. Kuko yibwira mu mutima ngo
aravyagiye, ni umwamikazi si umupfakazi, ntazobona amaborogo n'amagogwa na.
Nicyo gituma ibyago byiwe byose bizoza ku munsi umwe. Hazoza urupfu, amaborogo n'amapfa, kandi azotongozwa umuriro, kuko umwami Imana muciriye ku iteka ari uw'ubushobozi.
Kandi abami bo ku isi, abasambana nawe, bagasangira nawe ibihinda byiwe, bazomuririra, bamuvugiriza induru, aho bazobonera umwotsi wo kuyigizwa kwiwe. Bahagaritswe kure no gutinya gushinyagurirwa kwiwe bati:
nibara, nibara, ewe wa gisagara gihambaye, Babuloni, wa gisagara cy'inkomezi, kuko mu isaha y'urubanza uciriwe rugushikiriwe.
N'abadandaza bo ku isi barakiririra barakiborogera, kuko atawukibagurira ibidandazwa byabo bizanwa mu bwato.
Ibidandazwa by'izahabu, ifeza, utubuye tw'igiciro kinini, ubuyeye, impuzu zera nziza, izitukura zizimbye, ihariri, izagahama, imbaho zose zimota neza, ibikoresho byose byakozwe mu mahembe y'inzovu, ibikoresho byose by'ibyabajwe mu biti by'igiciro kinini, ibyacuzwe mu miringa no mu butare, ibyabajwe mu ibuye ryitwa marimari, ibisosa byitwa mudarasini, imbazi, imibavu, amavuta mota neza, isenga, umuvinyu, amavuta ya elayo, ifisete neza, ingano, inka, intama, amafarasi, imikogote, imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo, kandi yera ry'ukwifuza k'umutima wawe rirakuvuye ko, n'ibintu byose biryoshe n'ibirabika neza biguhonye ko, ntibazokongera namba kubibona.
Abashora ibyo batungishijwe n'icyo gisagara bazohagarikwa kure no gutinya gushinyagurirwa kwacyo, barira baboroga bati:
nibara, nibara, cya gisagara gihambaye, cyambaye impuzu zera nziza, izinyambara abami n'izagahama, kandi cyisakaye izahabu n'utubuye tw'igiciro kinini n'imaragarita, kuko ubutunzi bungaho buherengeteye mu isaha imwe.
Kandi nye n'ubwato wese n'umuntu wese abuja bukirizwamo ahantu hose, abasoza, abatunzwe n'ikiyaga, bari bahagaze kure, kandi bakiraba umwotsi wo kuyigizwa kwacyo, barataka bati:
nikiya cyari gihwanye na kiriya gisagara gihambaye.
Biyorera imikungugu ku mitwe, bataka barira baboroga bati:
nibara, nibara, cya gisagara gihambaye, cyatungishije ubutunzi bwacu abafite amato yabo mu kiyaga bose, kuko caherengeteye mu isaha imwe.
Nibiguhimbare waju, namwe abera n'intumwa n'abavugishwa n'Imana, kuko Imana igiciriye ku iteka igihora mwebwe.
Umumarayika w'inkomezi araha ikibuye kimeze nk'igisyo kinini, agita mu kiyaga ati:
uko niko Babuloni gisagara gihambaye kizoterekwa kigenda imivugu, kandi nikizosubira ukundi kuboneka. Ntajwi ry'abacuraranzi, iry'abaririmbyi, iry'abavuza imyironge cyangwa iry'abavuza inzumbeti rizosubira kumvikanamo, kandi nta muhinga w'umunyabuhinga bwose agisubira kuboneka muri yo ukundi, kandi kuvuga kuri urusyo ni kugisubira kumvikana muri yo ukundi. kandi ukumurika kw'itara niko gisubira kukubonekamo ukundi, kandi ijwi ry'umuko n'iry'umugeni ntirigisubira kukumvikanamo. Abadandaza bawe barabahambayeho ku isi, kuko amahanga yose yahendahenzwe n'uburozi bwawe. Kandi muri icyo gisagara amaraso y'abavugishwa n'Imana, ay'abera n'ay'abishwe bo ku isi bose niho yabonetse.